turaramukije bakunze dusuke kuri radio ijwi rya Amerika kaze muri gahunda y'umuziki na nari mwiza muti uyu munsi tubazaniye iki amabi ategwa n'ingwano ntawo yadondagura ngo yamare muri no minsi ku isi havugwa ingwano mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi muri Ukraine muri Palestina n'ahandi twifuje kumvisha indirimbo zasohotse ziyamiriza intambara intambara itandukanye imiryango izana urupfu abafakazi imfubyi ingwano ayiciye isiga amarira tudafatiye na gato ku kiba cyatumyiba mudususuruke uyu munsi turabumvisha indirimbo zasohotse zivuga ingwano n'amabi yayo gumana natwe
Until the philosophy which old one race superior and another
bitangurire kuri iyi wa bisigura ingwano mu kirundi no mu kinyarwanda umwami wa reggae Bob Marley yarasohoye mu gihumbi n'amajana 1976 ino ndirimbo wa yari muri album yiwe yitwa Rastaman Vibration amajambo y'iyo ndirimbo yavuye mu butumwa umwami wa Ethiopia Haile Selassie yatangiye mu nama nkuru ya ONU mu 1963 amajambo y'iyo ndirimbo wa ni ubutumwa bw'amahoro gushika hakivugwa basumba abandi intwaro z'agahotoro abanyafurika batarahaguruka ngo bagwanire agateka kabo nk'umuntu umwe afurika ntizobona amahoro umviriza wa ya Bob Marley
yahitanye abantu benshi umuririmbyi Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu Kibido yasohoye indirimbo yise uwo yaramenje ibibi bijyana n'ingwano ni byinshi kwica gusahura gutoteza abandi reka ni byinshi byibonekeza mu ngwano abakora ayo mabi ati baramenje umviza Kidumu muri uwo yaramenje
We keep
cyacabandanya n'indirimbo zivuga amabingwano. Abajya mu ngwano harimo abasirikare. Iyo bavuye mu ngwano bakukurutse bitwa ancien combattant cyangwa abahoje ku rugamba. Kazimir Zoba azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Zao, akomoka muri Kongo iharanira demokarasi. Yaririmbye abo bahoze ku rugamba, cyane cyane ko yahoze ku rugamba yagiye ari umwana muto. Mu ndirimbo Ancien Combattant aririmba ati la guerre ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ati ngwano si nziza na gato.
Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Makele pa, un, deux, on s'est combattant, on a soukele. Makele pa, et un, deux, on s'est combattant, on a soukele.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fichier mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué Anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'a quitté pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré, m'a quitté pas. Et un, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher Eho, y'a cadavéré. Avec les coups de matraque, tout à coup, pas t'attra, cadavéré. Ta femme est cadavéré. Ta mère est cadavéré. Ton grand-père est cadavéré. Ton père est cadavéré. Tes enfants cadavéré. Les rois cadavéré. Les reines cadavéré. Les empereurs cadavéré. Tous les présidents cadavéré. Les ministres cadavéré, les gardes-corps cadavéré, les montagnes cadavéré, les militaires cadavéré, les civils cadavéré, les policiers cadavéré, les gendarmes cadavéré, les travailleurs cadavéré, les sommaires cadavéré, tes chéris cadavéré, ton premier bureau cadavéré, ton deuxième bureau cadavéré, la bière cadavéré, barré cadavéré, les diables rouges cadavéré, les journalistes cadavéré, la radio cadavéré, la télévision cadavéré, les stades cadavéré, les supporters cadavéré. La bombe à neutron, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon. Les Chinois, hé ho. Parce que tu voyais Belogar, Dobre Dut. Parce que tu voyais Israélien, Cholo. Parce que tu voyais Égyptien, Sabakara Her. Parce que tu voyais Sénégalais, Nangadev. Parce que tu voyais Malien, Anisokoma.
Tukibandanya n'indirimbo zivuga ingwano, umuhisi Lucky Dube, umuririmbyi yakomoka muri Afrika y'Epfo, yaririmbye ku ngwano n'amabi yayo. Indirimbo Victims cyangwa abakozwe ko yisohoye mu 93. Amajambo ari muri iyo ndirimbo n'agahinda k'abakogwa ko intambara, ati we are the victims every time. We've got double troubles every time. Ati, nitwe dukogwa ko n'intambara, duhura n'ingorane byikwije kabiri. Aho yari kuvuga abakenyezi n'abana.
I
Radio ya Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi turiko tubayagira ku ndirimbo zivuga ku ngwano. Muri iki gihe havuga ingwano muri Kongo iharanira demokarasi mu ntara z'uburasirazuba. Umuhanzi Fally Ipupa akomoka nyene muri Kongo. Yasohoye indirimbo yise Stop à la guerre. Bisigura hagarika ingwano. Muri iyo ndirimbo avuga ko abo muri Kongo bashaka amahoro. Ati Kongo yanje, RDC, Afrika, guma no mwizere. Rangisho kavukiye by'abarundi umugwinda ngakaranga umuduri band baraturirimbira bati intambara n'imbibe ne mama yatumaze ko bavyeyi nagenzi yatumaze kunchuti n'ibibondo ahibereye hose irababaza umviriza n'indirimbo intambara n'imbi y'umugwi w'abarundi umuduri band
Singuano iba kwisi ose ituma bavei baba bafakazi abani mvuvi amakambi munza kabwira kwisi o
Mwashari kumumviza indirimbo zivuga ingwano na mabi yayo. Brigadier Sabari ni indirimbo y'umunya Côte d'Ivoire Alpha Blondy. Iyo ndirimbo yasohotse mu 1982. Benshi banayita ngo Operation Coup de Poing cyangwa urugamba rw'igifunsi. Alpha Blondy hano avuga ingwano ntonto ziba hagati y'abanyagihugu n'abapolisi. Aho benshi twumva bashamiranye bivuye ku mvu nyinshi. Abapolisi bajya mu mazu gusaka bagakoresha inguvu. Abapolisi basaba impapuro ndangamuntu abatazifise bakabakubagura. Niyo mpamvu yaka karuru ngo Brigadier Sabari bisigura ngo we ujeje umutekano mbabarira. Amajambo ari mu kirimi cy'Ikidiwula kivugwa mu bihugu byo muri Afrika y'Uburengero harimo Côte d'Ivoire. Brigadier Sabari ni Alpha Blondy. Reka kwica mwene wanyu, reka vivuzi mujibuno, reka wihori inchuti, ugahonye umuryango. Uyo ni umuririmbyi w'umurundi Lolilo mu ndirimbo yo kujyamiriza ingwano yise Reka umviriza. Bagusi suruke dutera turangiza umuhanzi afite kumuhanzi wa mbere kwisi yaronse ubushimwe bwinshi numuhisi Michael Jackson yakomoka muri Amerika yagiye dusigiye ino ndirimbo Heal the World bisigura gukiza isi iyo ndirimbo yasohotse itariki 23 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1992 Michael Jackson yasohoye ngo amafaranga azova mu idandazwa ryayo ajye mu kigega cy'ishyirahamwe yashinze gitwa Heal the World Foundation ishyirahamwe ryo gufasha isi iyo ndirimbo irimo amajwi y'abana n'amajambo yo gutanga umwizero kubashikiwe n'ibyago by'isi harimo ingwano zihitana abantu benshi ku isi
think about the generation
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world,
make it a better place. For you and for me and the entire human race. Thereby, be one night. If you care enough for the living, make a better place for you.
Cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. And it feels that always love's enough for us growing.
Turizeba kunzi bacu reka turangirize kuri ya nyakwigendera Leonard Niyomwungere umuririmbyi w'umurundi yaririmbira mu mahanga imbere gushengera mu mudiho wa reggae n'amajambo y'ikirundi ati twarahemukiye basogukuru Leonard Niyomwungere muri ino ndirimbo aragaruka ku njyana zama mu barundi aracura intimba umviriza indirimbo twarahemukiye basogukuru ni ya Leonard Niyomwungere
banura kanjuri nimba mbabire ikinoneka ku mutima ikihugu cyacu kigeza temba yemwe mbega gishakigana he nagerageje kuririmba amahoro Darira none ngira nsabe Haruko nibaza ko ndiko ndarota Iyo mbonye ibiba umunsi Mutima wanje ukuririra Burundi Cari igihugu cy'amata n'ubuki Tukavibururi tugashika ingozi yemwe Aho twaba twigiriye i Rwanda Utinye ibikoko bumaze kwira
warakomanga uhi
mutima wanje ukuririra Burundi
cyari igihugu cy'amatanubuki
tukave bururi tugashika ingozi yemwe
aho twaba twigiriye Rwanda
utinye ibikoko bumaze kwira
warakomanga ugeze hose
umuntu atakuzi akakuindaro
kakuzimana gasasuka jyama
waburusha gashusha mazaga kanda
ukeye ugakomeza urugendo
nitukira abantu turi nyamaswa
taso
nimuze tugirira niri kikongwe
kuko imana yakitukiriye
Chijambo
aho kuona ko twabuze twese yemwe
tukoma dutera na majambo
umuhutu ati abatutsi baraduoneje
umututsi ataba utubara tumaze
umutwa tije wifyanje nibindi
kuko nkumirwa na moko yose
abingoma z'abami bakitotomba
Mwakoze kunyitega biri bakunzi badusuruke. Uyu munsi twabumvishije indirimbo zivuga ku ngwano n'amabi yayo. Nta numwe ayobewe ingaruka z'intambara canke z'ingwano. Twige kubana mu mahoro na bene wacu. Ibihugu bigumana imigenderanire myiza. Radio Ijwi rya Amerika ni nyine. Twabifunze amahoro
y'ingwano. Kuruyenye twaricanye turi bamwe twaracumuye kumana yo mwijuru twarashesha maraso twadukwiye kugirira niriki kongwe kuko imana yakitukiriye twadukwiye kugirira niriki kongwe.